mugujaje kumenya kuri no kurekuriranira sever watanze cegeranyo kibyaranguwe mu myaka niheze nabo wakoreye mu ngata mu kwezi kw'11 ku mwaka uheze igikorwa hanini cyagizwe no kumviriza abantu ku mabi yabaye mu gihugu abagize sever bamenyesheje ko nubwo abari bitezwe ko babashigikira mu buryo bw'amafaranga biyongereye mu 2015 bitabujije ko igikorwa kibandanya ariko kandi igikorwa kikaba kitashitse kwihangiro neza kuko abantu bose batumvirijwe bivuye ko itangazo ribahamagara ritabashikiriye hamwe n'ihungabana rihitiye mu vya politike ari nacyo gituma uramutswa umugusever Pierre Claver Ndayicariye avuga ko iyo ntambwe bazoyiha umwanya imbere y'uko batera iyindi Muri ino nama yo guhanahana ibyiyumviro yatumiwemo abari mu bisata bitandukanye by'igihugu harimo n'abahoze bakirongoye umwe muri abo Sylvestre Ntibantunganya yashyikirije amazina y'abakwiye gushyirwa imbere mu kumvirizwa mu bijyanye no kurondera uko kuri
abiyumviriye abatunganije kenshi niho usanga babaye intambamyi kuri uwo mugambi wo kumenya ukuri ukuri gufasha abantu kunywana aha rero ndibaza yuko hari abantu mwukorera ko gusubiza abandi bakiriho ubwa mbere n'ababa ngo igihugu abasigaye turi bane buyoya Ntibantunganya Ndayizeye Nkurunziza ubwo tugura imitima yacu kugira koko ntitube intambamyi kugira ngo uko kuri gutuma abantu bakira kuboneke sindabasadinyije ndabaha ikibazo mwoza muribaza
mu gihe hari abanyepolitiki bahunze igihugu uyu yahoze arongoye Burundi abaza nimba koko abarongoye canke abigeze kurongora imigambwe nka CNDD FDD uwo badasigana Ipona Sahwania Fodebu MSD hamwe na FNL nimba bari mu bumvirizwa ku bijanye n'uko kuri kuriko kurarondegwa hari n'abandi babajije ibibazo bitandukanye ku bijanye n'ingene boterera kugira ngo kuri gushobore kuja habona umushingamateka Felicien du Burundi yabajije ati
hari abatumye kuvuga ukuri kandi bakunze ugasanga ari mu migwi n'abandi bantu bari kumwe nko mu kabari cyane mu kazi ariko avuga iby'akahe mugabo adashobora kubaho kuja imbere y'umuntu severe uyo mwe ntimwamumenye amenywe nabo bakorana cyane baganira ibyo biganiro mbe nk'ubu jewe namwumvise nk'abajya kara mwo mutuma kugira ngo kuri ko aravuga ngaho akuvuge
komiseri Deogratias Sindikumana umwe mu bagize mu gusever arishura
kandi birako atakibuze kuko uburirotse mwe dutemwa wowe ntubuzi uko kuri aba yarakuvuze muri akubwira kwivugire Olivier de la procédure ntacyo kubuza kutubwira uti urya arazi uko kuri muramubaza jewe naramwumvise akuvuga aza kuvuge atabivuze volontairement ni ya maprerogative baha abakomiseri yo gushobora gukoresha icyo nakwita ingufu bagashobora kumutuma ko akaza kubivuga
nubwo biruko ibisari ingufu yigeze kubikegera cy'umukuru w'igihugu asaba ko umugusever hotel intambwe kugira ngo icyo gikorwa kive mu nzira abarundi boye kuguma ari imbohe zatahise ariko kandi akanasaba ko shika kwihangiro
turifuza yuko icyaha cyokwagira uwagikoze tukava muri globalization ngo ni n'abahutu ngo n'abatutsi ibyo turifuza ndifuza yuko uyu mugwi tufatire ku mibu yagiye aba mu bindi bihugu hirya no hino hari iyo akoze neza nka Afrique du Sud ngira ngo bibabere akarorero hari icyabaye muri Peru Sierra Leone ariko hari n'ibyabaye muri Pays Voisin harabaye mu Guatemala mu Ghana ariko ntacyo washyizeho wabwiye uko na raporo watoye muri Zimbabwe après massacre du Matabeleland uwo mugwi wagiye uko ntacyo washyizeho
umugore kumenya ukuri no kurekuriranira sever ufise ikiringo cy'imyaka 4 ishobora kwisubiriza cyangwa ikongerezwa ikiringo igihe bikenewe gishinzwe n'inama nshingamateka i Bujumbura Diane Donce ijwi rya Amerika.